imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa Aloyce Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse Fidele turayahera muyavugwa mu karere ka Afrika abasivile bashika kuri 14 barishwe mu bindi bitero bishasha byabereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abandi munani biyongereye kuri abo bakekwa kuba bakorana n'umuhari w'iterabwoba ADF bishwe urw'agashinyaguro ishyirahamwe ritegamiye leta rikurikirana ku munsi ku munsi ubwicanyi bubera mu buseruko bw'icyo gihugu ryavuze ko abo bantu bishwe ku munsi wa gatanu ryavuze kandi ko bishwe n'abo mu mugwi Kodeko muri teritwari ya Jugu ni mu ntara ya Ituri Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko leta yiwe ishobora kuzokwinjiza umuriyoni w'abagwanyi bashasha ariko kandi kavuga ko agomba ko hubanza hakaba ituze mu ntara ya Tigre Abiy Ahmed yabitangaje ejo ku munsi wa mbere haheze indwi umugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele usubiye mu minwe y'abaroberi bo muri iyo ntara ni nyuma kandi ya umushikiranganji wa mbere afashe ingingo yo guhagarika intambara yari imaze amezi umunani abategetsi ba Tigre ku munsi w'Imana baragize icyo bavuga ku itegeko rya Abiy ryo guhagarika intambara bavuga ko bazokwemera iryo hagarikwa ry'imigwano mu gihe abasirikare ba Eritrea hamwe nabo mu ntara ya Amhara nabo bazoba bavuye muri iyo ntara ibihumbi by'abantu barishwe muri iyo ntambara kandi ibindi bihumbi amajana bahanzwe n'inzara ku bwa ONU abantu barenga ibihumbi amajana ane baramaze kwinjira mu bihe by'amafa muri Tigre abandi umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana umunani bakaba bari mu nzira
Washington ijwi rya Amerika
Meyavugwa hanze ya Afrika muri Leta Zunze za Amerika abatabara baratoye ibindi biziga bitatu mu bibomoke by'igorofa yasidutse mu manuko bwa Leta ya Florida ibi bica bishikana ku gitegiri cy'abantu 27 bamaze kumenyekana ko bafuye ariko abandi 118 gushika ubu ntibazwi irengero umukuru w'igisagara cya Miami Dade Daniela Levin Kava abandanya avuga ko agifise icyizere ko ashobora gutogwa abagihema naho haheze iminsi 12 iryo sanganya ribaye iyo nyubakwa yo kubamwo y'amazu 12 agerekeranye mu gisagara cya Surfside mu buraruko bwa Miami muri leta ya Florida yasenyutse mu gaturuturu ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu guheze abasirikare ba Afghanistan barenga igihumbi barahungiye mu gihugu kibanyi cya Tajikistan ejo ku munsi wa mbere inyuma y'imigwano ikomeye yabahuje n'abatalibani babandanya bagura akarere ku rubuga rw'intambara uko guhunga kwabo basirikare gukurikiye iyindi migwano yabereye mu buraruko bw'igihugu aho abatalibani bigaruriye amakomini atari make ibyatumye inteko za leta zitekegwa n'ubwoba Tajikistani yaciye yihutira gushyira abasirikare benshi ku rubibe nayo Uburusiya bwaciye buba burugaye iby'agateganyo konsila yabwo iri mu buraruko bwa Afghanistani ku mvo z'umutekano muke Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa gatanu ko yashikirije inteko za leta ya Afghanistani ikambi yayo ya gisirikare y'abagwanira mu kirere yahitwa Bagram ibi byatumye inteko za Afghanistani zidasubira kuronka ubufasha mu ndege zigwanira mu kirere bahora bahabwa na Amerika umugwi w'igihugu jejwe umutekano hagati mu gihugu cya Tajikistan kibanyi wavuze ko abasirikare 137 ba Afghanistan bahungiye iwabo bariko baranyaga amagara inyuma y'ibitero n'abatalibani mu ijoro leta ya Afghanistan yari yemeje kugaba ibitero simusiga ku batalibani mu buraruko bw'icyo gihugu
urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi abaserukira Uburundi bashasha mwishyirahamwe mpuzamakungu mu gisagara cha New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngahi Washington DC baratanguye amabanga yabo.
Twarashoboye kuronka kanya kukuza turaganira tugahanika ze barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushiramo no kumwakira.
Uyo ni ambasaderi mushasha w'Uburundi muri Amerika Jean de Dieu Nikumana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubureta y'Uburundi ifise abategetsi bashasha bayiserukira batanguye amabanga yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hani Washington no mwishyirahamwe mpuzamakungu onu mu gisagara cya New York. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na ambasaderi mushasha aserukira Uburundi i Washington DC Jean de Dieu Ndikumana ku vyerekeye bimwe mu vyo ategekanya kurangura hamwe n'ico yiteze ku Barundi baba muri Amerika. Ambasaderi Ndikumana atangura avuga ku mubonano yahaye Abarundi ku igenekerezo rya kane ry'ukwezi kw'indwi abifuriza isabukuru nziza y'imyaka 50 niche ndirangiye Burundi burose intahe y'ukwikukira.
Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana murakoze cyane kufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya America twongera tubaha ikaze hano i Washington.
Murakoze kuduha ikaze.
Hama tugiye kubijanye n'umunsi mukuru wahimbajwe muri indwi irangiye Abarundi b'i Washington no mu karere kaho babakiriye bate.
Ego murakoze kuri ico kibazo twarahimbaje umunsi mukuru kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi tukaba twahimbaza isabukuru rigira 59 Burundi buronse intaye kwikukira. Hama twari twatumiye Abarundi baba ngaha i Washington ka n'ababa mu karere baratwitavye rero twarahimbawe kubabona baje ngo dufadikanye guhimbaza umunsi mukuru. Hama twarashoboye kuganira twariginye umunsi mukuru hamwe eka no kuri byari biryoshye cyane.
Hanyuma niho mugishika mu rubanza ko kuba kwikukira nkuko mubivuze no kubakira nk'umutegetsi mushasha serukira Burundi muba mwararonsa karyo ko kuganira nabo no kumva ico bagona muri make.
Ego umunsi mukuru twarashoboye kuganira na bamwe bamwe eka bose bari bahari twarashoboye kuronka kanya kukuza turaganira tukavugana tugahanika ze barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushiramo no kumwakira. Amajeje arampimbaye kuko nashitse nta minsi myinshi ndahamaze nashitse tariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu rero nkaba naciye na jewe nyene mbonegwaho mu kubona Abarundi benshi baba ngaha Washington DC eka n'abandi baje bapfa mu yandi mareta tukaba twashoboye kubonana kandi tukaba twashoboye kuza turaganira tuvugana imigambi. Narumvise yuko benshi bipfuza gushigikira gukorana no guserukizi kugira ngo baze baramenya imigambi igezweho mu Burundi hama nabo ntibasigara inyuma mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu.
Yego muri iryo terambere nyine ry'igihugu cy'u Burundi hari ubutumwa hari message umukuru w'igihugu yoba afise muri iyi minsi ku Barundi baba hanze y'igihugu.
Ego cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye kuva ashika ku butegetsi n'ukuri arafise umugambi urashe wo gukorana wo guhimiriza Abarundi baba hanze kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi buhanitse baje kurahura mu bihugu biteye imbere bashobore kubukoresha mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere y'igihugu cyacu. Aho rero agasaba Abarundi baba hanze kugira ngo bakunde igihugu cyabo bakivuge neza aho bari eka kandi bibuke abene wabo bari Burundi kugira ngo babazanire imigambi igezweho mu guteza imbere ibisata byinshi by'igihugu.
Murakoze cyane gose Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana. turabashimiye twizera yuko mu minsi imbere nitwabajya kara muzokongera mukitabira. Murakoze cyane.
Yego, nije ndabashimiye, murakoze cyane kandi tuzobita.
Tukivuga ku Burundi, amavuta y'amamesa arakenye mu gihugu, aho abonetse naho arazimvye bamwe mu baguzi. Abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze ku masoko atandukanye bavuga ko iri tiro ry'amamesa ryavuye ku 3,000 rija ku 5,000 vy'amarundi. Basaba ko leta yokora ibishoboka byose kugira ibiciro vy'ayo mamesa ntibibumurengera. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo, mwishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ukwezi kurarangiye igiciro cy'amamesa cyaduze ku rugero abihereza icyo kiribwa bavuga ko ari umurengera abandi muri kino gihe mu Burundi bikenye abundi naho bibone bikabongera ubwo muri nisa yabuze afite ko ngugwa ihimara ya cima mu ntare bitotuga vya hamwe binyobwa hamwe ni barudi vya bura
kuva mbaho kuva ndandarije amavuta maze imyaka 30 niko nadandaza amavuta nubwo ambere tubonye amavuta duze muri cyo giciro kingano urazi imbere ibido nkiya vikingi twayirangura 50,000, 45,000 urabona uwe kugeze mu 82 ka 5 litre mbere twarakagurisha 10,000 birenze ntibyarenga 12 ariko ubu bigeze ku 17 igikinji kimo kijamo amacupa 2 litre imwe ni nusu twagurisha 3,000 ubigeze mu 5,000 ahubwo turumiwe
abako
igeze ni 82 nabisenki karembere twagurishwa ra 10,000 ngacu byarenga 2 ariko igeze ku 17 kimigikinwa amacupa kijamo 2 imwe ni litre nusu
Kalbga betkora guri bihumbi bitanda tu turasomira 8 turasomira 9 none ngo ni 15 ako ni bifoto kabibiri none duheze tukora iki kemera dufene inzara none turapfa gusuma
tusaba yuko leta itutunganiriza irabi bibindu ingene bimeze amafuta ntava hanze amamesa na mavuta yengegwa nga mu Burundi kabuke amavuta duzi be gushikiyo hose
aho dusaba yuko ibintu bo biza natizikaza biradufasa tugasubira kwibe gitwahora tuzani bihumbi 10 ndusuma
naho kigazi kiko kirakwiragiza mu zindi ntara hari imirimo itaratangura kwama kuvuga hariho rero abadandaza baza kuyagura aha mavuta menshi aboneka mu za Rumonge za Makamba ndetse no mu za Bubanza hariho amahinguriro ya kijambere asanzwe nayo aja ku isoko akarondera amavuta nayo akaja kuyakoramwo ibindi biva mu mavuta navyo ni vyinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro nk'ihinguriro Life Uzarumba mbeza mwongi ya maka atesamba abuwa Muzariho anza hahimbo ama uri jana ya kiasambele Ayo amgo na alikaroko ama bundera Na ya kafuta na kora jakuya Iwi mgo vivindi mumabiva na jifuta Nishi eniji atrabu ya hami Muga yosa vingurilo Ono Urumba dufatenga mavuta giyo kwa ya kora mgo Ia mavuta ya wasiri mgo Amo chita makuki Venshi wakonda kuita na makoto Urumba ya shaja mribgavu dandalizo Gaba kire Urumba nakaroko muri twatubutike duto duto hamwe ba mama ba nyokuru baza kugura kuva mu mavuta navyo ni vyinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro urumva ate nk'amago avutumwo yakora mvuta y'amabimo abasiri tamaku mutuki kwitana bakonda to urumva ko haja mva yashya muri bandari udabakizo urumva ntakire muri tugaruka tike duto duto hamwe ba mama hamwe ba nyokuru ba nyokuru baza kugura mu mavuta navyo
sanga mu bizi yuko hacibwihe ivyo ugwa mbumba rugo byarahagaritse gushobora guhanze igihugu kugira dukingire umwimbo wacu rero iyi ni ingingo yaje kwibutsa yafatiye kuko hari imyidogo y'abenegihugu bamwe bamwe bavuga yuko amamesa yoba ataboneka hanyuma rero iyi ngingo iraheza irafata kubera kuko rero byari bisanzwe bibujijwe yuko iby'ugwa mbumba rugo bishogwa hanze ababikora ni ukuvuga ko bahora babikora mu kinyegero bitari birekuwe n'amategeko kwibutsa yaje kwifatira yako kuko
Yafatiye kuko
Togo yawe negi huguwa
Iwanyu muntara Iwanyu muntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu muntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu muntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu muntara Iwanyu muntara Iwanyu muntara
Urwanda n'u Burundi byujuje imyaka 59 bimaze byigenga ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi ari kwa kane w'indwi irangiye mu Burundi uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose z'igihugu mu Rwanda uwo munsi ntiwahimbajwe ku itariki ya mbere ahubwo ku munsi w'Imana itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi Urwanda rwibutse ku nshuro ya 27 umunsi witwa uwo kwibohoza no munsi ingabo z'umugwi w'abagwanyi ba FPR inkotanyi zigaruriye umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane inyuma y'urugamba rwazishyamiranya n'ingabo za leta yariho icyo gihe kwibuka uwo munsi bifatanywa no kwibuka umunsi w'ubwigenge Ku bijanye no kwibuka uwo munsi nyanizina nta birori byabaye kubera ingingo zo kwirindikiza ca COVID-19 ahubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abanyagihugu ko guhasha COVID-19 navyo biri mu mugambi w'urugamba rwo kwibohora ku ruhande rwabo bamwe mu banyagihugu baremeza ko uwo munsi utagenze neza nk'uko vyagenda mu yindi myaka kuri mikro ya Eric Bagiribusa umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda abanyagihugu bavuze uko bavyumva
urebye n'uburyo muri iki gihe bimeze kwibohora nibyo ariko bitewe n'igihe turimo ntabona rwose rurakinga babiri uko nabikubwira urareba ukuntu tungana twese twaje kureba akazi kandi niko n'abayobozi nk'ubu abapolisi hano uko baje natwe tuhita twirukama sibyo nta nubwo ubundi na gitifu waha nta nubwo abanashaka yuko twanagumana aha ngaha bavuga ngo tujye turebera mu yandi mashasi ariko mu by'ukuri kwibohora nibyo ariko nyine bitewe n'uko tumeze wibohora ari uko uvuga ati ufite ububasha bwo kuba wanariye sibyo igihe nikigera nyine tuzaza dusangira ibyishimo nk'abandi ariko ubu ngubu nk'aho nta muneza bitewe na COVID-19 turimo
kwibohora rero k'uyu mwaka biragoye cyane kwibohora ubundi mbere twaribohoraga twisanzura ukaje uvuga ibyo wagezeho kumva ko ariko ikintu hakintu twagezeho muri uyu mwaka rwose covid atubereye inuza aha ni kunde igihe niho dushakira amaramuko ubu tuhagaze tusa nk'abiyibye badusanze gushya ngo tavuga ati mugende muvaha umukiriya wadushatse nyine ngo atubone ajye kutuha akazi bakakibonetse ubu ni ugutaha tukajya kuryama ntabwo byoroshye mbese biragoye bakwiye kutureka nako tugashyiramo ubwenge tugahana intera ariko tugashakisha tukabona uko tubaho kuko ntabwo twatera imbere tujyamye mu rugo ntabwo byashoboka
nyine twabifasha gutyo tubyumva kuri radiyo nyine ko umunsi wabaye wo kwibohora ariko nkatwe dukurikije ko turi muri covid ntabwo twigeze twishyiramo ibintu by'imyidagaduro ibintu byo kwishima ngo tunezerwe nyine ngo twibohoye ngo turi kuri iriya tariki ngo kubera ko iriya tariki nyine turi kuyiba nyine twabyumvishe gutyo nk'ibintu byabaye nyine twibuka nyine ko ari tariki ari tariki nyine zo kwa karindwi ari umunsi wo kwibohora ariko ntabwo twege byigeze bidufataho ngo mbese twumve ko hari ikintu cyabaye twabifashe nk'ibisanzwe twizira mu kazi turakora nk'uko bisanzwe turitahira
nagira icyo nabivugaho ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi kwibuka ko ari umunsi wo kwibohora cya mbere ni ukwibuka umunsi w'ingabo z'igihugu ubutwari zageze kuri iriya tariki noneho rero nkongera nkibuka ko kwibohora ari imirimo umuntu ashobora gukora yamuteza imbere COVID-19 yo yasize ibibazo birebire ubukungu bwagenze nabi ntabwo bwagenze neza nk'ubu nkatwe twirwa hano ducuruza kubona amafaranga ni ibintu bigoye gutunga imiryango yacu ni ibintu biba bitatworoheye ariko duke tubona tudusaranganya muko twatubonye kubona amafaranga ari ikintu kitoroshye kwibohora byagenze neza kuko igihugu gifite umutekano icyo ni icyambere nayo ibindi byose biza buhoro mukabigendamo gake gake
kwibohora bose amafaranga urabizi nawe yarabuze urumva kugira mukadufasha rero natwe mukaturwana urabona korona yarakomeye umuntu aza guhagarara hano ku ndege akabura akazi agataha kandi na nyiri ibyono nawe abategereje amafaranga kumugira mukadufasha rwose
kwibohora nyine ubundi byasanze byajehuriye n'ibiza bya covid-19 bituma abantu nyine batisanzura neza nk'uko byari bikwiye bikorwa birangira naho n'iseta dutuye dukoreraho hari igihe usanga basa bakayitwirukanaho kandi bitashoboka kujya kureba umuntu mwiri icyorezo bya covid-19 mu rugo ngo abashe kumubaza akazi ataje kugusanga ku iseta byagakozwe nyine tugahana intera tugakaraba n'ubundi tugakomeza akazi nk'uko bisanzwe tukibohora tuniteza imbere dukora twiteza imbere
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Abakenyezi baba mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barahimbawe mu mitima inyuma ya amashirahamwe abaronkeje ibikoresho ni mu gihe hari hakikiringo cy'umwaka urenga atacu baronswa ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven mu ikambi ya Nduta
Kuri uyu wa Mungu ishirahamwe ryita ku mpunzi Danish Refugee Council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro ijya Amerika abatubwira ibyo baronkeje
nasanze no kuri kubyerekeye ifashanyo baduhaye amakanga amacupa abiri kotegisi n'amasabunane nukuri turashima ntawe reka gushima novuga nti barakoze guko abakenyezi baratwiyumvise yeko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu ivyo turabishima kweri barakoze
ndashimiye kweri yoshirahamwe yimviriye yatwimviriye ko kuduha gakanga ndabashimiye cyane ariko nubundi biyimvira kukongera kande gaka niko kwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe ntaho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha
Naho biruko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi kenshi baronka imfashanyo usanga ari bice 40% bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira
ariyo nk'imfashanyo batanga tudashobora kuronka atiye kupfashika ngasi ndaronka imbogisi safuri ariko abandi bararose none jewe ndi uwo mu nkambi cyane ndonde mu nkambi imbogisi safuri sindigeze ndonka ariko abandi bararose nk'imwivraje ngira ngo njindwa ndasigaye ndumwe
izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta naho zaraye zironkeje ibikoresho ariko zifite icyo zisaba amashyirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko byahora
bishoboka ntitugaye ibyo baduha turashima mugabo aha mu nkambi naho ntacyo dukora amasoko barubugaye ntavye kudandaza nacyo nyene no kuri baraturabira batushyiriye ko n'utuvuta twisiga abakenyezi turagirwa n'utuvuta twisiga ndetse n'abagabo nabacyo nabo nyene cyanke nyene abahungu bugwaruka misore nyene nabo nyene babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye ambara amapantaro cyangwa amashati nabo nyene babiyumvire ko babahe
muzaba mukoze
Ego twoshima gose UN mu gihe yobandanye idufasha nkuko. Nkubu ho turahimbawe cyane. Turabona ko mengi ibintu byatangiye gukomera neza. Ko batanguza baratanga utuntu nk'utwo ku bakenyezi. Ngira ngo nibindi tubyitege mu minsi birashoboka. Arisabiye abakenyezi bacu kuko nako nta turatetse urirwa mu gihe habonekanye ifashanyo nkiza.
Ariko ikindi kintu no kuri twosaba yuko botwongereza ko nuko barekuye ko akadobo. Akadobo n'ukuri nako nyene bariko kwagumizaho kuko egome harimo nkabagiye afise abana bahawe n'andi mashyirahamwe bararose nk'ibyo byinshi. Yego kubyo bashoboye gutanga kweri twarashimye mugabo tugaca tunegura ukuntu abana nabo badusumbije kandi atango bafise. Ari bamuce usanga baje kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo.
Amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka, ariko hari ubwo harenga umwaka wose ataco baronkeje impunzi, bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri bantu nikora. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Tugushimire James Joven. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo, ababa mu Minembwe muri teritwari ya Fizi bifuza ko abasirikare bagize uruhara mu kwica abagore bane n'umusore umwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2021 bahanwa vy'akarorero. Ivyo abo banyagihugu babitangarije mu giterane cyo gusoza ikiriyo c'abantu babo biswe barashwe n'ingabo za leta ya Kongo. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri abo banyagihugu bo mu Minembwe.
Tugize iminsi kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu turi mu gikorwa cha manifestation, ariko uyu munsi twari turi ku munsi wo kurangiza ikiriyo c'ababyeyi badusize. Twari dufatikanyije muri urwo rugamba rwo gukora imyigaragambyo y'amahoro bakaraswa n'ingabo za FARDC. Uyu munsi niwo wari umunsi wo gusibuka ikiriyo cabo. Twatangiye ku wa gatanu, ku wa gatandatu rero uyu munsi ku cumweru twa twasoje ikiriyo. Ariko nanone ibikorwa byacu bikomeje kugeza igihe guverinoma ya Congo cangwa n'amahanga azamenya ikibazo aba mama bo muri plateau ya Minembwe bafite.
Intego yo gukora igiterane cy'uyu munsi kwari ukwibuka bene data bahuye n'intambara z'abagizi ba nabi, ariyo leta mu magambo magufi. Twizeraga ko leta ariyo iducunze ari ishinzwe umutekano w'abaturage, ariko bisa n'ibintu bituguyeho igihe batwiciye abantu bangana gutya. Ni ku bwinshi abo twibutse uyu munsi baragera ku bantu batandatu bahuye n'icyo kibazo. Twifuza ko nanone aba bantu bakoze bino bintu bahamwe byemewe n'amategeko kugira ngo babe intangarugero ku bandi, kandi gise n'ikintu cyerekanye no ku bandi kugira ngo nejo bundi ibi bintu ntibikongere kubaho.
Iteka twebwe societe civile duhora dusaba ko abantu barenganurwa kimwe n'andi moko abanyamurenge nabo bafite uburenganzira bwo kurenganurwa. Amategeko rero arengera abantu agomba gukorana hano mu Minembwe. Abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi cyangwa mu bugizi bwa nabo ubwo aribwo bwose, leta ifite inshingano zo kubakurikira no kubafata no kubahana bikurikije n'amategeko. Niyo mpamvu dusaba ko leta yashyiramo imbaraga mu guhana no guca umuco wo kudahana muri kano karere.
Icyo tubivugaho ni uko amahanga yaturenganura yamenya akarengane abanyamurenge bafite mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Twicwa iyicwarubozo, turahohoterwa, turanyagwa, dukorerwa ama violence, ntawe twitayeho, nta leta dufite idufasha, nta kivugira, nta batamenya uburenganzira bwa kiremwamuntu. Tukaba dusaba amahanga kugira ngo yemplike mu kibazo cy'abanyamurenge vuba na bwangu kugira ngo badukemurire ibibazo bya jenoside turimo gukorerwa n'ingabo za FARDC.
Twifuza ngo mugire icyo mwatugwaniriraho kugira ngo aba bantu habakore ibi bintu bahanwe, abantu bashirwe mu manza batsindwe kuko bakoze ikintu kitari cyiza. Mutuvugire mu bihugu bigari n'ahandi hantu hose kugira ngo umunyamurenge yibukwe akore ibibakidifite ziwe akomeze uburenganzira bwiwe. Ariko dukeneye cyane cyane kuko aba bantu bakomeza gushakishwa bagahanwa byimazeye kuko n'abandi bari inyuma n'abandi basoda n'abandi n'iyindi leta ihaye izara y'indi iriho ireke kuzongera kandi gukora kwangiza umunyamurenge cyangwa se kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyo umunyamurenge, yaba umumama, yaba umusore ngo musange mu isantire ayanje kumubwira nawe.
Radio Jwi d'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.